Iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'ababwirizatunga bigenga abaturuka ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iyabo ni iyaburaya iy'abarabu amerika n'ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwiwe ku bitabye inama yavuze ko u Burundi bufite byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi
abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'u Burundi rugize umurwi urenga ibice 63 by'abanyagihugu ntimukwiye kuraba Burundi nk'agahugu gato mwihweje uko bungana kuko Burundi buri mu masananzira y'ibihugu byo mu karere ibyo nabyo bigatuma Burundi ari ihuriro mu bijyanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa hatibagiwe akamaro kabwo mu bijyanye no gushora ibidandazwa mu mahanga
ibishyigikirwa n'umushingamateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga mu Burundi kuko yabishyikirije abagwizatunga n'abanyamitahe muri iyo nama avuga ko igisata cy'abigenga mu Burundi gifite amahirwe kandi hari n'abakozi bazimbutse hakiyongera ko ku Burundi bufite amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimo abantu barenga umuriyari d'umunusu w'abasomyi mu burimyi kushobora kurima amezi 9-12 ishafu atanga amahirwe ku bifuza kugwiza umwembu acabatera kamo agira ati
Uburundi n'igihugu aho icyo ari cyo cyose gishobora gukogwa mu bijyanye n'ubutunzi n'igihugu gisa n'ikigaragara mu bijyanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice bine by'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza Burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza ariko ndabibabwiye ntabahenda Burundi bwarageze kure mugabo dutegerezwa kwivyukiranya rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'u Burundi
Mohamed Metkar, ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cya Maroke kije kuje gufashanya n'amakungu n'umwe mu bashikirije amajambo yaserukiye abafatanyabikorwa ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi
imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060 ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka igihugu cya Maroc ciyemeza kubandanya gushyigikira Abarundi abanyeshuri b'Abarundi bahabwa bourse zo kwiga mu makaminuza uyu munsi bangana n'342 kimenyetso gikomeye ku gufashanya hagati y'ibihugu bibiri Burundi na Maroc abanyeshuri 99 bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi byingirakamaro mu ishyirwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 uteye imbere mu mwaka w'2060
Olusegun Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu cya Nigeria yitabye iyo nama avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza ariko ko muri icyo gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro umutekano no kwishyira ukizana ibyifuzwa n'u Burundi kubishyika ko ni ukoresha ubwo imbere nko gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwizatunga uko abantu bakigwa mu gihugu abazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi akabona ko ibyo bifatiweho bigatora inyishu bizogira ingaruka nziza ku na kazoza Burundi bwihaye imigambi iri imbere mu by'umushikiranganji w'ikigega n'ubutunzi w'Odase niyo nzima yabwiye abari mu nama ni ukubaka amabarabara y'indarayi bihuza Burundi Tanzania na Congo ari igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi